radio rwa America ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Radio rwa America yumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Aho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi, Uganda irimo iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu, kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General Felix Kulaije n'umuvugizi wa UPDF, izo ni ingabo za Uganda. Abasirikare babo bazajya muri Congo mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umutwe w'inyashyamba M23 uvuga ko witeguye kubarwanya baramutse bawurwanyije. Muri Uganda kandi umugabo wafatanywe amahembe y'inzovu yakatiwe gufungwa Burundu. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, reka tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Narimaze kubibabwira, muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yafatanywe hafi ibiro 10 by'amahembe y'inzovu, nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Fidel niyo ngabo yaduteguriye inkuru irambuye.
Uwo mugabo Pascal Achiba yaciriwe icyo gihano ku munsi wa kane na sentare izezwe gukingira inyamaswa mu gihugu, hari nyuma yuko yagiwe n'icyaha cyo kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe. Achiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala, afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro 9.55. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri Uganda, Sam Mwanda, yavuze ko igihano Pascal Achiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku bintu n'amategeko bw'inyamaswa. Achiba yarafunzwe mu kiringo cy'amezi 18 imbere yaho, inyuma yo kwafatanywe amasenga n'inzovu. Yaciriwe muri kigiye gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akora ibyo byaha kenshi. Guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri Uganda. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2020, umugabo muri Uganda yemeye icyaha cy'uko yishe Rafiki, inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka 25, yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 11.
Tuva muri Uganda tujya muri Nigeria, ubushinjacyaha bwajuririye urukiko rw'ikirenga busaba gusesa icyemezo cyo kurekura Nandikano uregwa iterabwoba no guharanira ku intara ya Biafra yitandukanya n'igihugu. Nanone Fidel Niyongabo.
Mu ndwi iheze sentare yungururizwamo imanza yategetse ko Kanu yarapfunzwe arekugwa, yasiguye ko leta itakurikije amategeko igihe yasaba ko arungikwa muri Nigeria avanywe muri Kenya, kandi ko atabubasha yari ifise bwo kumviriza urubanza rwiwe. Leta yari imaze iminsi yiyumvira intambwe yofata inyuma y'ingingo ya sentare y'igihugu yungururizwamo imanza. Uno munsi kwa gatanu abashingwa manza ba leta batangaje ko bunguruje urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu. Bavuga ko sentare y'igihugu yungururizwamo imanza itarabye vy'uko Nandi Kanu atitabye sentare mu mwaka w'2017 gushika asubire guhagarikwa. Umwe mu baburanira Kanu yatangaje ko umukiriya wiwe agipfunzwe, naho sentare y'igihugu yungururizwamo imanza yafashe ingingo yo kumurekura mu rwiheze, amenyesha ko yamugendeye ejo ku munsi wa kane. Nandi Kanu ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra, IPOB mu mvunyapfunyo, n'umuhari uharanira ukwiyongora kw'igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abahaba ahanini bagizwe nabo mu bwoko bw'aba Ibo, abategetsi ba Nigeria bo bawubona nk'umugwi w'iterabwoba.
Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mugeno kuri wa eshatu radio yacu voa.com, mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afurika. amakuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Uganda mu gihe imirwano yongeye kubura mu rasirazo bwa Republika Demokratike ya Kongo Uganda ivuga ko yiteguye kohereza yo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba EAC inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Uganda Ignatius Bahizi
Uganda isanzwe ifite ingabo muri Kongo zoherejwe mu ntara ya Ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda ziri muri Kongo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa Afrika y'Iburasirazuba ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Epfo Uyu mutwe w'igisirikare cya Uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Congo. Icyemezo cyo kohereza ingabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Nairobi mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kurayije yabwiye ijwi rya Amerika ho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze.
Kurande rwacu ingabo zacu ziteguye umuyobozi wazo ni Kano yaratowe arimo yubaka nyine headquarters ye igihe nikigera we akinjira mu rugamba uko azategekwa
mu bihe bitandukanye ijwi rya Amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka Rucuru ahamaze iminsi avuga umutekano muke ndetse n'abahunze bava muri ako gake benshi bakubwira ko barambiwe intambara bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu umuvugizi w'ingabo za Uganda asanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwe umuti uzagikemura burundu
ndabumva ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye bagatsindwa abaturage bakagira amahoro
General uvuze ngo ntabwo kuganira abyaza n'amahoro
nagato
kandi ari byo mwe nabandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye
ngubwiye umuntu wabyigiye ngubwiye nk'umusirikare mukuru mu generali imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe iyo utaratsindwa ndi bashobora kwicara hasi
Icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashe igihe hari hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya leta FRDC yarangiye M23 yigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka uhuza Kongo na Uganda uyu mutwe wa M23 uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya M23 itarimo kuko itegereje kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ya Kongo Kinshasa nubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izinyeshamba umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangarijwe rya Amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda
twebwe turashaka amahoro twebwe turi ready kuganira nabwo ariko niba baranga turi very ready kunambara twategure neza kubera umutekano wacu tuzarwana hadi mwisho tuzarwana
Wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zizaza batarimo
niba bazaza bataza kuhangana n'abasi babo ni mpamvu wabona Burundi bari muri Sud Kivu Uganda bari muri Nord Kivu barashaka ba ADF nalu ariko twebwe nga M23 nabwo bagomba kurwana natwe kubera kibazagurwana natwe ikibazo na bugaribu na gana na bugaribu 23 ikibazo ni Codeco ikibazo ni bapolitisien ya Congo ikibazo ni ADF nalu ikibazo ni FDLR ikibazo ni bamai mai banyatura bari ya mose bakozi bibi muri Congo ariko twebwe nga M23 turwana kibere imavu ugomba kuibaza kubereke barayica abanyamuringi kubereke barayica bahema muri Congo urabona abaserikari bari muri ndani ya FRDC barabayica kubereki baravuga ngo ni banyamahanga kubereki baravuga ikinyirimi y'ikinyarwanda abafite izuru indende iyo niyo mbavu
uhera kwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya Bunagana na Rucuru haba igisirikare cya Congo FRDC n'inyeshamba za M23 buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo kwa rirwo rwatangije intambara Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha 9 kandi bamwe mu batuye muri utwo duke akaba batangiye guhunga iyo mirwano. Ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri Uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, Kampala mu Uganda, utuvane muri Uganda tujyane mu Burundi aho kuri itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye. Abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi n'abari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bamwe baricwa abandi bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse ubwo bwicanyi ni Sylvestre Ntibantunganya wari ministre w'ububanyi n'amahanga, nyuma nawe yaje kuba perezida w'u Burundi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye nawe amubwira uko yibuka ibyabaye.
Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashyikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na perezida Melchior Ndadaye bamuzanira, hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba. Inyuma mbere nagiye kumenya ko bazamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga yuko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi, hanyuma aratanga rero n'ingene batabikurikirana mugabo atabikurikirana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushyiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene kuko twariko turasubiramo inzu muhira, kandi umupfasoni wanjye yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana yatwiye ndakwizwa kuba muhira ngo twere turi kwiragiramira hamwe. Narabonye ko hari abantu baza baraza muhira babaza ikicange kiriya. Icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangara mbaye nk'abandi bose telefone y'umupfasoni wa perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata agiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe. Naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze. Uwo twashoboye kuvugana gusa na Sandra Mushiranganji ukuribu na bansi, ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati. Mu ijoro rero niho naje nafata ingingo yuko novugana n'abandi bantu. Naravuganye n'uwarongoye iperereza Richard Kumwami, naravuganye n'uwari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye n'umukuru w'igihugu wasubiye Ndadaye ariwe Sipa Ntaryamira, naravuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji w'ukumenyesha amakuru, naragerageje kuvugana na Ponsiyani Karigani yari umukuru w'inama ngenguzamateka, ariko aho ntibyashobotse. Hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanje yuko ndoguma muhira ndahunga ngenda mu Kamenge. Mugabo ibyabaye muhira ni uko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira basanze ataribo ndi bapfudufasoni wanje niwe bishe. Barondera kiriwe bambutse bacyo bafite umupfasoni wanjye niwe yishe. Ibyo byose bivuga muri make cyane kuko ni birebire ntuvuga sinabiheta.
Yego, iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no ku manywa igihe perezida Melchior Ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza, ni iki cyatumye perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo?
Kandi bazi yuko ibyemezo yabifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo afate ingingo za nkenerwa. Mugabo urumva ibyagiye kubibonekeza inyuma ni uko bose bari muri uwo mugambi bagashora kubesha umuntu ngo twafashe igingo zankenerwa zose muko zitafashwe uko ndibuka yuko bamubwiye bati nimugira ubwoba byose twashize mu minoye aba umukuru wa abo mukuru wa etamaje y'igisirikare abambere n'umushirangahanji ukwiko nabasi yari yavuze ati zose twabishyize mu buryo abacaho turabafata mugabo urabona ibyashitse nuko bavuye bagatebagaza nyine bagashikira n'umukuru w'igihugu akamwica mugabo kandi icyo navuga natwe buri twarizera cyane ngira ko ariko tamenya rona tondana amezi atatu twatiye kure kumara amezi atatu ku butegetsi twarizera cyane tukibaza yuko ko bose bafite umutima mwiza kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i New York mu nama igira 28 Assemblée Générale ya Nations Unies ibihuha byaravugwa kandi n'igihe twataha ku kibuga cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu barongowe n'umukapiteni yitwa Rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemo ibyo bakeka yuko ashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu
President Sylvestre Ntibantunganya ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
nani ndabashimiye cyane
Ndiye hirya kumata. Niki mwinyegera ariko. Abanyabugondera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ni bagenda binyozora nka sabo.
Ari kabila simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Kwiki. Nukumba ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
kombo taxi muyite burirwa kandi mukayiyumvaho na
la benevolence ya rola
Kombo taxi iracyadutambagiza mu Burundi aho leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyira hamwe ase genocide cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barengeje na 50 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 ibindi kuri inkuru turabaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya
Amatsiko kwijwi rya Amerika muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi aruguye ubutso rwo kwibuba urupfu bw'umwe w'abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bishwe ku 21 kwa 10 1993 yabwijwe rya Amerika ku ico kibanza cari kimaze iminsi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe morezi babo hamwe n'abanyagihugu baho Mugabo baba abaturuki abavyeyi baburiye abana aho mu Kibimba amashirahamwe y'abacika cumu n'ayandi mashirahamwe yagwanye abanyabwoko nta n'umwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba umushikanganji yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango Martin Iteretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaserukire ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi Barundi ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashyiraho ingori z'amashurwe kuberanya kwigendera Ndadaye ari incungu y'Abarundi bose inshuro zibiri zose abaserukire ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abahitegeko ku munwa nk'uko babyanditse mu itangazo basohoye Jana Ntamucero umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyango ajya agateka akazi na muntu
twe kubona rwatatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu abari mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'icyo kiza ntitwabyakiriye nka neza ko kusaba leta nuko isubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye rero yubahirije amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateganyo akazi na muntu
ubaye mwaka ugira gatatu abaja kwibuka mu Kibimba batabikora uko babyifuza mu 2020 haheze amezi make Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko baburije ibyo bikorwa ku mva z'umutekano muri icyo kibanza kiri ku mutumba Perezida afise ku Kirimba ari naho asanzwe avuka umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari ukugira bikingire virusi ya COVID-19 Ntigeze binyura berekewe ni ingingo kubera kandi mashira hamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu we kandi imitsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria yaheruka kwakira abantu isinzi cyangwa mushano cyegera cy'umukuru w'ishyira hamwe yatse genocide kiri moso asanga leta iriko iravangura abarundi kandi yavuze kwishaka kubwiyunge abivuga afatiye ku yandi mashira hamwe ahani inyungu z'inzira karengane z'abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza ya Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka
barabereke ko arandi mashira hamwe baheruka kwemerera zazirikana zavuze zozo nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu magacavuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye cumi n'umwota mu mutima nuko tubibona
kubwameta Christian Ntakarutimana arongora urwego rw'abashingwa manza haja abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse intwaro ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko
Simon Suguru ateruka abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bo kubitwa intahe mu gahanga
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose
mu 2020 sentare ntayuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 nuwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare bari monya kwigendera Perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 w'inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare b'abakoronel nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Prodebu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakura kuburanywe kuva 1972 inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2001 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano z'amazi imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe yari yobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitakara chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
subire kuri iyo nkuru twariho mu kanya y'icwa ry'abanyeshuri ba lise Kibimba mugenzi wacu Fidel niyo ngabo yaganiriye n'umwe mu barokotse Gilbert tuhabonye aba muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinze ishyirahamwe ryitwa Fondation Gazelle ryigisha abakinnyi ngororamubiri kandi rigafasha abaturage kubona amazi meza mu Burundi
uyu munsi ukuri n'umunsi njye nkazokwibagira mu buzima uyu munsi
Imyaka 29 irarumanye turokotse tuvuye mu muriro. Ni umunsi dushimira Imana, ni umunsi ntazokwibagira mu buzima. Nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhoza imiryango yabuze. Njyewe rero iyo ni uwo munsi ndawitegurira, ndifatanya n'abarundi babuze ababo kubona imyaka 29 irangiye. Kijya gihe tukaryana, tukicana kandi twarutse rumwe. Ni ukuri iyo munsi ushyitse biransiga, ariko bihita bimpa uburyo n'ingufu zo gushimira Imana ko nkiriho kandi ndiko ndakora ibyiza Imana yaduteguriye.
Mu babuze kuva habaye ubwicanyi mu mateka y'u Burundi, hari ababuze ababo batihangana bumva bashaka kwihora. Ku bwanyu niko mubibona ku byabashikiye canke mufise iyindi ntumbero ku bijanye n'amateka n'ubwicanyi mu Burundi? Ningene Uburundi bwoshobora kwogorora bukabandanye?
Uburundi kugira bwogorore nuko twogirana ikigome. Ha jewe kubyingerekeye abantu bangiriye nabi narabahariye. Nukuri tudaharanye ntaho tuzoshika, bizotuma bibyura rwanko rwankano, ariko kandi n'ababikoze bahanwe hamwe. Ababikoze bokurikirana bagahanwa, ibyo byo bari byiza kugira kabandi kazosera kuba mu gihugu. Ariko kubinyerekeye jewe kugira ngire amahoro mu mubiri, mu mutima, ni uko kurekurira abagomba kunkorera inabi kuko ntacyo batakoze, ariko Imana yabaye nzima. Rero hanyuma niyorubwira byose yarandokoye. Igihe nari mu muriro narumvise ijambo rimbwira ko uko biri kose ntegereza kuva mu muriro. Sinari nzi icyo ari cyo, ariko iryo jambo ubu ndaryumva ndaritahura. Iryo jwi ryambwira, mwana ndagukurayo, nabwe genda rero ufashe abandi. Ubu rero nicyo nkora, nicyo kimugambi wo gutanga amazi mu banyagihugu. Amazi tuyaha Abahutu, Abatutsi, Abatwa, nta n'umwe turenganya. Rero nkaba nibaza nti kurekuriranira biheraho nyine. Jewe rero narabitanguye, nkaba nibaza ko n'abarundi bandi bofasha bakanshigikira, tukibagira kahise, tukubaka Burundi, tugafashanya kugira Burundi buzotera imbere.
Muri make mu kurangiza, n'ubuhe butumwa buha nk'abakiri bato ko nibo Burundi bw'ejo ku bijanye n'uwo mutima wari kuravuga kurekuriranira abarundi bakatera baraba imbere bubaka ubumwe?
Jewe akajambo noshikiriza nsaba n'urwaruka, nuko urwaruka rwo kwijukira kwiga kwitaho indoro runtu, kubaha kubahana, hanyuma kugira Burundi buzokogorore, twirinde abaducana nishamwo, turinde inyigisho zizokwangana, twame dukundana. Nuko rero nibaza yuko bizotuma dushika imbere.
Ndabashimiye cyane kuri ikiganiro, murakoze.
Murakoze.
Tugushimire nawe Fidel Niyongabo wa rurimo uvugana n'uwo mugabo. Ubu ngubu n'umugabo ariko harokoka, ndakeka ko yari akiri umwana mu myaka 29 ishize. Mbere yuko tubasezeraho, tubibutse amwe mu makuru twagiye tubagezaho. Twabwiye ko kuri tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye. Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye, abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi. Bamwe baricwa, abandi bashobora gucika, bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse rero ni Sylvestre Ntibantunganya wabaye Perezida w'u Burundi icyo gihe, hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri aya makuru twamugarutseho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Ikindi twababwiye ni uko mu Burundi Leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyirahamwe ASE Genocide Iciri Imoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'Abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Naho muri Uganda, urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Reka tubashimire inshuti mwari mukurikiye aya makuru, nshimire abamfashije kuyabagezaho. Naho mukanya isamo ya igice kuri mikro mwari kumwe na Jeff Mutagoma.